Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu gatondo kuno wa mbere kuri mikoro muri kumwe na Jo Diane ni nahazongiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya tukahera ko yagezeho ijyanye no ku isi na mugenzi wacu Aloys Bigirimana.
Mwaramutse neza Diane na umuteze amatwi turahera kuyavuga ku mugabane wa Afrika. Muri Afrika y'Epfo abategetsi bo mu gisata kijejwe gutabara ibi mubiza bavuze ko abantu bashika 9 bafuye abandi 8 baburirwa irengero hari nyuma yaho uruzi rutwariye abayoboke bishengero bari bakoraniye ku ruzi rwitwa Jukskei bari mu migirwa y'urubatizo. Abategetsi bavuze ko baba abafuye canke batwawe n'uruzi bose bari abayoboke biyo sengero yariko irabatiza ku munsi wa gatandatu i Johannesburg igihe iyo myuzure yatera ibiziga bibiri byatowe ku munsi wa gatandatu ibindi ndwi bitogwa ejo ku munsi w'Imana mu gatondo. Abanyamashengero bakunze gukoranira ku ruzi Jukskei mu migirwa yo kubatiza abayoboke babo. Umuvugizi w'igisata kijejwe gutabara mubiza Robert Mulauzi yavuze ko igisagara cya Johannesburg cyaronse imvura nyinshi cyane mu mezi atatu aheze kandi ko gushika n'ubu inzuzi zicuzuye. Munako karere nyene ka Afrika ariko mu burengero bwayo abakuru b'ibihugu mu karere ka Afrika y'uburengero bavuze ejo ku munsi w'Imana ko bagiye gushiraho inteko z'akarere zigiye kuzofasha kugarukana umutekano hamwe n'iyubahirizwa ry'amabwirizwa shingiro mu karere kabayemwo ikurikirana ry'amakudeta mu myaka 2 heze. Abategetsi b'ibihugu byo muri CEDEAO babivugiye mu itangazo basohoye inyuma y'inama ngaruka mwaka bakoreye i Abuja ku mugwa mukuru wa Nigeria. Izo nteko zizofasha aho zizoba zikenewe haba kugarukana umutekano, kugwanya iterabwoba, gusubiza ibihugu ku rutonde rw'ibwirizwa shingiro. CEDEAO ntiyavuze ariko ingene izo nteko zizoshigwaho ariko abashikiranganji bo kwivuna bansi bagiye kuzohura mu kwezi kuza kugira baganire ingene abo basirikare bazokora. Amakuru ku mugabane wa Afrika kandi batavuga rumwe muri na leta ya Liberia baranibaguye perezida w'ico gihugu bamwagiriza kumara igihe kirekire atakiri mu gihugu. Perezida George Weah aheruka muri Liberia mu mpera z'ukwezi kw'icumi yagiye mu bihugu bitandukanye birimo Qatar aho yagiye kura umuhungu wiwe mu mahiganwa y'igikombe cy'umupira w'amaguru. Umuhinga wa Perezida Weah yitwa Timothy Weah akinira ekipe ya Amerika. Umunyepolitike yitwa Lewis Browns yagize ati George Weah yerekanye ko ari sindabibazwa akuza igihugu ciwe ukuja kurorera imikino. Umunyepolitike yagirije Perezida Weah gukoresha amafaranga y'igihugu mu buzima bwiwe bwite. Bitekanijwe ko Perezida Weah asubira mu gihugu ciwe ku itariki ya 18 z'ukwezi kw'12 ari naho inkino z'umupira w'amaguru ziriko zibera i Qatar bitekanijwe ko zirangira burundu.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mevugwa hanze y'umugabane wa Afrika muri Iran, umushikiriza manza mukuru wa Iran yavuze jo ku munsi w'Imana kw'igipolisi gishinzwe kubahiriza imico ndangakaranga cyahagaritswe mu bikorwa ariko nta cemeza kiratangwa n'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati ico gipolisi cyegukira. Muhammad Jafar Montazeri niwe yashikirije iryo tangazo ariko imenyesha makuru vye gukira leta ya Iran byavuze ko atari we agenzura igipolisi. Igipolisi gishinzwe kubahiriza imico nakaranga muri Iran cagirizwa ubwicanyi mu myerekano yamaze amezi arenga 2 hari nyuma yicwa ry'umwigeme w'imyaka 22 Mahsa Amini yari mu minwe y'igipolisi yagirizwa kutitwikira mu mutwe.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwavugwa mu makuru y'inkino, Senegal yarayisezerewe muri za nkino mpuzamakungu z'umupira w'amaguru ziriko zirabera muri Qatar aho yatsinzwe n'Ubwongereza ibitsindo bitatu ku busa. Maroc ubu niyo isigaye ku mugabane mu guserukira Afrika, niyo ekipe yo ku mugabane wa Afrika igisigaye ihanzwe amaso mu rukino ruzoyihuza na Espagne ejo ku munsi wa kabiri. Izi nkino zo mu gice cya 16 gishira icya nyuma z'umupira w'amaguru ziriko zirabera muri Qatar zirabandanya. Ejo ku Imana Ubufaransa bwatsinze Pologne 3-1, naye Ubwongereza bwirahira igihugu cya Senegal ibitsindo 3-0. Kuri uyu munsi wa mbere, urukino rwa mbere ruza guhuza Croatia hamwe n'Ubuyapani, ni mu gihe umunsi nyene Brazil itana mu mitwe na Korea y'Epfo. Kugeza ubu ekipe zine nizo zimaze kuronka amatike yo kuja muri kimwe cya kane kimirije kirangiza irihiganwa nazo n'Ubuholandi, Argentina, Ubufaransa ndetse hamwe n'Ubwongereza. Mu kurangiza muri Siriya, abantu batari bake barasambaguye bongera baraturira mu biro vya buramatari biri mu gisagara cya Sweida mu bumanuko bw'igihugu ejo ku Imana, bashavuzwa n'ibihe bitoroshye by'ubutunzi igihugu kirimwo. Abategetsi hamwe n'ababibonye bavuze ko bashamiranye n'igipolisi kandi hafuye abantu babiri. Ababyiboneye bavuze ko abantu barenga 200 aribo bakoraniye kuri iyo nyubakwa ya buramatari batera indirimbo zisaba ko perezida wa Siriya Bashar al-Assad akugwa ku butegetsi.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutse abakozi b'Ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri web3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongere ndabashimire kumandanya kumviriza Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi. Muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda, tukaba kuri FM 104.3 by'Ijwi rya Amerika. Ingingo nkuru nkuru zigize igice cya kabiri cano makuru. Abakirisubidi n'irya Katolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari bakoze urugendo rw'amahoro biyamirije intambara ibandanya mu buseruko bwa Kongo, bongera bumvikanisha ko bashigikiye ingabo za Kongo FRDC bagira nico basaba leta yabo
kufunga mipaka yetu na nchi ya Rwanda na ya Uganda.
Uyu numwe mu bitabiriye urwo rugendo rw'amahoro rwabaye ejo kwa Mungu mu bisagara bitandukanye vya Republika ya Demokarasi ya Kongo. Muri make aha yari kwumvikanisha ko mu bindi basavye ari uko imipaka ya Kongo ihana n'u Rwanda na Uganda yugarwa. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mu kanya mwe hafi ya maradio yanyu tubafitiye n'amakuru y'imikino na sport. Nongere ndabahikaze ntuti bakunze ibijuru rya Amerika. Abakristo bidini rya Katolika muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ejo kwa Mungu bazindukiye mu rugendo rw'amahoro biyamiriza intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Abakoze urwo rugendo basabye ko imipaka ihuza Kongo n'u Rwanda na Uganda yugarwa. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yadukurikiraniye iby'urwo rugendo rwabereye muri Uvira.
Kimwe n'ahandi hose mu gihugu, abayoboke b'idini Katolika muri Kongo biriwe mu myigaragambyo yo kwamagana umutekano mukuru mu burasirazuba bwa Kongo. Muri diyosezi Katolika ya Uvira, abayoboke ba paruwasi atandukanye ndetse n'abapadiri n'ababikira bavuye mu nsengero zabo berekeza kuri stade ya Uvira banyuze ahitwa kuri Monima. Bamwe muri abo bakristu n'abapadiri bari bafite ibyapa bivuga yuko bamaganye u Rwanda rwateye igihugu cyabo, abandi nabo bari bafite ibyapa bivuga yuko badashaka gucikamo kwa Kongo, mu gihe abandi nabo bagenda baririmbaga indirimbo z'amahoro. André Byadunia n'umuyobozi wa Societe Civile muri Uvira ari mu bitabiriye imyigaragambyo y'idini Gatolika muri Uvira, agaragaza yuko Kongo atari igihugu cyo kugurisha.
Ubutumwa bwahawe abanyekongo bose natwe buratureba, turiyamirije abashaka kugabura abanyekongo, kandi Kongo siyo gucuruza. Abana ba Kongo twese turi inyuma y'umukuru w'igihugu cyacu n'ingabo zacu za FARDC kugira tuzitere intege. Nicyo gituma twaje ngaha. Kongo siyo muntu, niya twese. Uwo wese ashaka guhagararira inyungu za Kongo turi kumwe nawe. Nta batavuga rumwe na leta, nta societe civile twese dushaka amahoro umutekano tukifuza ko ngimwe kandi komeye
amwe mu maparuwasi yari yitabiriye iyo myigaragambyo binyuze mu nzandiko zayo ndetse n'amagambo yabo basabye ko imipaka y'u Rwanda na Uganda yafungwa basigura ko u Rwanda na Uganda bishyigikira imitwe yitwaje ibigwanisho y'icyariteza intambara muri Congo
gufunga mipaka yetu na nchi ya Rwanda na ya Uganda kupatia wanajeshi wetu vifaa vya lazima
gufunga imipaka duhana n'ibihugu by'u Rwanda na Uganda guha abasirikare bacu ibyangombwa bikenewe no gukora ibishoboka ku buryo urubyiruko rwacu rwitabira kwinjira mu gisirikare nyuma yo kubishishikarizwa na perezida ruhabwa imyitozo iboneye kuvugurura igisirikare cyacu hakavamwo abatabikwiriye bose mu rwego rwo kubaka igisirikare nyacu cha leta kitarimo bipfuza gucamwe ibice igihugu cyacu twarazwe na Rumumba hamwe n'abashaka gusahura umutungo wacu no kuzana ubutegetsi butishimiwe na bene gihugu
abaturiye aka karere k'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basangiye imyigaragambyo y'icyari bera mu mijyi ya Goma Bukavu ndetse na Uvira iri mu rwego rwo gusaba amahanga ko yakosa igitutu kubateza umutekano muke muri Kongo
mu mpamvu zitera abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo kuja mu muhanda kwigaragambya no kurambirwa n'intambara za buri gihe zihora ziba mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajepfo ndetse no muri Ituri baja mu muhanda kugwa gutabariza amahanga kugira ngo abatabare arebe kuko babona amahoro cyangwa se amahoro yagaruka mu karere karimo intambara
Umuyobozi wa Diocese Katolika ya Uvira Musenyeri Sebastien Muyengo yashimiye abitabiriye imyigaragambyo avuga yuko ibikubiye mu byo basabye kwejo kuwa mbere bazabigeza ku buyobozi bwa leta ndetse na Monisco mwumenye yuko imyigaragambyo ibaye nyuma y'icyemezo cyafashwe mu nteko rusange idasanzwe ya Senko yabaye tariki ya 7 kugeza tariki ya 9 ukwezi kwa 11 ijanye n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Vedasengabo ijwi rya Amerika Uvira
tukivuga ku by'umutekano wa Kongo abanyagihugu bakorera imirimo itandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaba baba mu Rwanda nabo basaba ko ingwano hagati ya FRDC na M23 ihagarara hakongera kubaho imigendanire hagati y'ibyo bihugu byose mugenzi wacu Gloria Twishime adufite ibindi kuri nonguru
Uyu nundi munsi imirwano ikomeje hagati y'ingabo za FRDC n'umutwe wa M23 Amasasa ashobora kumvikanira ku mpaka wa Kabuhanga uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu mu birometero bike uvuye kuri parike y'Ibirunga ndetse n'ikirunga cya Nyiragongo tuhageze twasanze abanyarwanda batuye ndetse n'abakongomani baturiye baje gukora imirimo itandukanye mu Rwanda bamwe mu baturage bakoraga ibyo muri aka gace bise nta bukozi aho bajyaga guhingira amafaranga muri kiriya gihugu barava ku buzima butameze nka mbere
goku fati sukanga jabu kaha kandi ugasanga dufite umutekano yemera hangaha usesuye
ntabukozi niki
gukorereza fati suku kaje guhingira 1500 ubyaranze pipo njiwe urabona ko ndacyafite imbaraga zo kwigaburira nafata isuku ngaje gukorereza nkuko nakorera ariko ubuno ndibishoboka fatanye n'intera hamwe Noneho imuvetuwa irazira irabatumbika.
Hejuru yuko tutagera twacinjura, uko twakora ndavukoze. Najagayo bakamba amafaranga ngahira abana ngarya neza ngabambika, ngabona nikayo kugira ngo baje ku ishuri, ngabona gasabune ko kubamesera, noneho bino bitewe nuko tutakijayo.
Haimana n'umwe mu Banyarwanda baturiye uyu mupaka.
Nese buno mvashe ngo ndamanu ibiraye muri Kongo cyangwa amatunda. Buru hari wamana matunda no kibumba bumba hari ndambara ntibyashoboka
abaturiye kano gace barasaba ko abaye ibiganiro ku mpande zombi hagati y'umutwe wa M23 n'igisirikare cya FRDC kugira ngo hongere habeho ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi
je numva ko MV3 yakumvikana na leta bakaje mu mishikirano umuntu v'ikinyarwanda akagira agaciro yamakora agaciro ibihugu urwana na Kongo bikagenderana nuko bya bisanzwe bigenderana nunda kindi twifuza kumva kwa umutekano urwana na Kongo twagira umutekano tugira umutekano twese noneho bakumvikana bamara kumvikana noneho bizwe kaje ku murongo kuko nabona abakongomani bahejwe inyuma
nugushaka kundi umutekano gwaboneka bara abaturage bagiye bakagaruka mu byabo dore biri gupfapfana harabasize ibishimbo batabishingiriye.
Abanyarwanda bafite imiryango yabo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo nabo barabaga icyo bifuza ari ukongera kubona n'ababo bahunze.
Ko nagenderana n'abasaza bacu bari hano hepfo, tuagendana n'abashiki bacu bari hano hepfo. Ibaze data wacu ari hano hepfo, mubyabanje ari hano hepfo, bapfora ari hano hepfo, wajya kwagira se kunyita umwanzi, umwanzi araturuka he?
Ubwo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu w'u Rwanda Musabyimana Claude aheruka mu murenge wa Busasamana mu cyumweru gishize, kamwe mu duce nako kegereye umupaka, yavuze ko abaturage bagomba gushora mu gihugu cyabo kugira ngo ubuzima bukomeze nk'ibisanzwe. Iyo ugenda ugana ku mupaka wa Kabuhanga uhura n'ibikorwa by'ubworozi n'ubuhinzi kubera imiterere yaho yiganjemo imvura n'ubukonje ifasha amatungo kuba yahaba kandi mu buryo butagoranye. Uyu mpaka wa Kabuhanga uhuza u Rwanda na Kongo ku ruhande rw'u Rwanda uburinzwe n'abasirikare bafite intwaro. Aka gace ka Kabuhanga gaherereye ku mupaka kaba kiganjemo abo mu gihugu cya Kongo baba baje kuhareba bene wabo n'abaje kuhahahira. Tuyishime Gloria, Ijwi rya Amerika, mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru ya kano gatondo. Mu gihugu cy'u Burundi, ababyeyi bo mu ntara zitandukanye bariko barijukira kujana abana babo bavukanye ubumuga mu bigo byo kubagorora. Mugenzi wacu Tiyahim Ndayishimiye aduha ino nkuru Ijwi rya Amerika yateguye yifashije abakunzi bayo mu gihugu cy'u Burundi.
Ikigo cyitiriwe Umweranda Bernardo kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba cyakira abagendana ubumuga bava mu ntara za Makamba, Bururi, Rumonge na Rutana. Kirimo abagendana ubumuga bagera ku 120, bamwe biga imyuga abandi bakiga amashuri ya leta. Abo cyakira kikagorora ni cyane cyane abana bavukanye ubugaru n'abamugaye bakuze. Baragorora kandi abamugaye kubera indwara z'umutima zituma ibihimba bimwe by'umubiri bikongatara. Gakiza Felicite umubikira kirongo yati twebwe twubatse kino kigo tuzi ko ari cy'abagendana ubumuga, ariko hari amashuri cyangwa ibitaro abana biga ko batoroherwa.
Aho notanga akarorero nko ku mashuri, akarorero kandi nko ku bitaro. Aho ugendana ubumuga yoshobora nawe nyine kugenda agana yitura, ariko ugasanga batiyumviriye wa muntu agendera mu ikinga, wa muntu agendera ku ibekiye, wa muntu adashobora kuduga ingazi, urasanga batamwiyumviriye mu nyubako nyinshi.
Abakenyezi bagendana ubumuga nabo nyene birabagora iyo bagiye kwibarukira mu bitaro bimwe bimwe. Henshi bubatse ingazi kandi hari bamwe bagenda n'amakinga no mu byariro bikabagora, nk'uko uwo mubikira abyemeza.
Ku mubyeyi aca kwibaruka usanga bamushira kuri kagatanda bose bajako abakomeye, usanga batiyumviriye umubyeyi agendana ubumuga ingene azokwibaruka.
Gutungurutse kugendana ubumuga biramwinjiramwo agatinda akabona nawe nyene ko atacamaze ntabagikora. Ibyo bikemezwa na Gakiza Felicite.
Iyo adashobora koroherezwa mu buzima nk'abandi biramusubiza inyuma, kuko atera agira na ka gatima kabi ko kubona ko nawe nyene atashoboye, agatera agira ka gatima ko kubona ko atameze nk'abandi ataco yoshobora gushikako.
Abanyeshuri baba muri ico kigo bakiga ku mashuri atandukanye yo mu gisagara ca Makamba nabo nyene baremeza ko bahora bagira ingorane na cane cane hageze kuja kwiherera. Bahati Evangeline:
kenshi ntibikunda yuko wojayo.
Samuel Nkurunziza nawe ati niba twubakira utuzu twa sugumwe n'amashuri bitworohereza. Ndayumvire Janine wo mu mabanda mu ntara ya Makamba yibarutse umwana afise ubumuga arigana kuwo bubakanye yabimutukiye.
Jewe naranezerewe ko mfise umwana, narose umwana ndanezerwa, ndamwakira muri jewe ndamwakira. Ariko umufasha wanje tubana yavuze ati iwacu nta muntu numwe dufise ukimuga, ivyavyo vyose nakaronda kiwanyu. Nanje ndamubwira nti iwacu nawo nye nta muntu agendana ubumuga dufise.
Kandi abagendana ubumuga mu mabanda bitwa amazina batesha agaciro.
Aho tubaye mu kibano barashaka kuvuga yuko ari gihume igitero, barabita ko ari bakamuga, barabita ko ari bakajisho, barabita ko ari bakaboko, barabita ko ari bakaguru. Mu kibano usanga babita amazina atabereye y'ibitutsi.
Murunani rw'amashirahamwe y'abagendana ubumuga barashimwe intambwe mu kibano bageze ko mukubahiriza agateka k'abagendana ubumuga nkuko Claudette Nizigimana byemeza.
Kare muri iyo minsi heze hari amazina bahora baza barabiyita bakabita amazina ajanye n'ubumuga umuntu abasanzwe afise, aho ndavuga nk'abo bita bakadisho bakaboko canke bahwa Kenya kubera ariko aracumbagira, ariko no munsi biriko birahinduka kubera ko umuntu ntibamwikimitiranya n'ubumuga bwi
kugwego bw'igihugu. Naho Claudette Nizigimana arashima kubwirizwa hagerekeye uguteza imbere no gukingira uburenganzira bw'abagendana ubumuga mu Burundi ryatewe ku mukono haraheze imyaka 4 ariko haragahaze.
Iribwirizwa rero rirahari, umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza yararisinye, ariko hariho yandi mategeko mperekeza afasha kugira ngo rino bwirizwa rije mu ngiro, byo niyo ataratangura gukora. Mugabo twizera yuko muri iyi minsi iri imbere kumbure bizoheza bigakunda ayo nayo akaja mu ngiro.
Mu byo kugwa kugira abana bagendana ubumuga nabo bashobore kwiga nk'abandi, nuko amashure n'ibikoresho byo ugwizwa.
Amashure yakira abo bana si menshi ngaha mu Burundi kubera yuko bisaba inyandiko yabo nyene, inyandiko bashobora gusoma rya écriture braille. Iyo rero nayo ubwa mbere ibikoresho byayo birazimvye, hanyuma kandi ntibinahari na hano i Burundi ntibihari, hanyuma bica bituma rero amashure ashobora kwakira abo bana ni make cyane.
Claudette Nizigimana arabona ko amashure y'abana batavuga akiri make kandi nabigisha banonosoye ubwo buhinga si benshi mu Burundi. Murunani rw'amashure hamwe y'abagendana ubumuga basaba kandi kamabwirizwa aherekeza ijyategeko ryo guteza imbere no gukingira uburenganzira bw'abagendana ubumuga mu Burundi ashigwaho, gutyo iryo tegeko ryotarija mu ngiro. Abategura inyubako ya rusange nabo bohoza ku muzirikanyi abagendana ubumuga. Mu kibani kibazo c'abagendana ubumuga bukigira icabo bakabashigikira, bo batera intege kugira nabo bumve ko ari abantu nk'abandi kandi ko bashoboye.
Ijwi ry'Amerika, umwanya n'uw'imikino na sport. No musi turahera mu Burundi, umugwi wa Bumamuru niwo waraye usozereye igice ca mbere c'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu gihugu c'u Burundi, ukaba uri mu kibanza ca mbere. Umugwi wa Vitalo uri mu yikundwa cane mu Burundi wafashe ikibanza ca kabiri. Reka mugenzi wacu Desire Hatungimana atubwire ibindi kuri no nkuru.
Kuri no w'Imana niho ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryasozereye igice ca mbere fazali mu gisagara ca Ngozi. Message Ngozi yari ifise urukino idategerezwa gutakaza kugira igume mu migwi ya mbere igwanira igikombe. Message Ngozi ikaba yaravyifashemo neza imbere y'abakunzi bayo mu gutsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe umugwi wa Burundi Sport Dynamique. Uwo mugwi wa Burundi Sport Dynamique ukaba utakaje amahigwe menshi yo kuva mu bibanza vya nyuma. Umenyereza w'uwo mugwi Jumaine Hussein akaba yizera ko mu gice cya kabiri cy'ihiganwa bazikosora.
Umaze gutsindwa uremera ko watsinzwe, icyo ni cya mbere. Hame cya kabiri nacyo nibaza ko ekipe yanje biriko biraboneka ko icyo turiko turarondera ubu unye mu mwanya wa nyuma kiriko kiraza, nico tugiye guherera ko kugira ngo tutegure phase retour. Tufite ingora n'abanyegori bose babiri bari bagwaye, twashize mu nyegora gira gatatu, nawe imipira ija iva mu mpande z'ikibuga niyo yamugoye.
Jimmy Ndayizeye amenyereza Message Ngozi ku ruhande rwiwe amenyesha ko ashimira abakinnyi biwe bavyifashemo neza ibatuma bagumana icyizere cyo gutwara ihiganwa.
Urukino rutari rworoshe mwabibonye, Dinamiki yashoboye kudutangura igitsindo cya mbere, ariko nitwigeze ducika intege twakinye turashobora kukigombora kandi turashobora kuronka n'igitsindo cya kabiri. Nubwo yuko intego y'iyi matchi murazi yuko tumaze igihe tutaronka intsinzi itunganya cyane, ariko twari twaganiriye n'abakinnyi turagira iki, turabwa tuti tugerageze guheza ifazari n'intsinzi. Nubwo yuko ari intsinzi ikeneye cyane n'amanota atatu, nubwo yuko yuno musi ashoboye kudufasha cyane, tukazoca tugenda kwitegura fazi returu tukazoraba yuko tuzoshobora kubyifatamo neza paraporo y'ingene twabifashemo muri fazari.
Umenyereza wa Message Ngozi arizera ko mu gice cya kabiri cy'ihiganwa bazokosora vyinshi kugira igikombe cy'ihiganwa bamenyereye gutwara none mwaka bagihereza abakunzi babo.
Uravye ingene twitwaye mu gice cya mbere, sinovuga yuko twitwaye neza, nibyo tugiye kuraba tukagerageza yuko mu gice cya kigira kabiri muri returu turabe yuko tushobora kuvyifatamo neza. Nta kintu kinini kirapfa, uravye na ekipe ya mbere ishobora kuba igusumbya amanota atandatu na ni match zibiri. Shura gusanga uratsinze zibiri, baratsinzwe ugasanga muregeranye.
muzindi nkino zabaye kuri uwo munsi wa 15 w'ihiganwa Vitaro yatsinze Olympic Star bitsindo 3-1 Interstar yatsinze Tigre Noir gitsindo 1-0 Flambeau du Centre yatsinze Buja City 3-0 Top Junior yanganije na Kayanza United 0-1 Magara Young Boys yatsinze Rukinzo 2-2 nayo mu Mamuru yatsinze Musonga Tigitega 4-1 uwo mugwi wo mu ntara ya Cibitoke ubona gufata ikibanza cya mbere uwo mugwi wa Bumamuru uri mu kibanza cya mbere ukabusumbya Vitari mu kibanza cya kabiri amanota 3 Flambeau du Centre nayo igafata ikibanza cya gatatu mu bibanza bitatu vya nyuma hari Top Junior ya 14 ikibanza cya gatano kirimo Burundi Sport Dynamic nayo ikibanza cya nyuma kirimo umugwi wa Atletico New Oil yo mu ntara ya Muyinga tubibutse ko uwo mugwi wa Muyinga mu mwaka uheze wasoza rihiganwa uri mu kibanza cya kabiri Desire Atungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika turacabandanya n'imikino na sport mu Rwanda ku munsi wa 12 wa championnat y'umupira w'amaguru mu kiciro cya mbere ekipe ya Mukura Victory Sport yaciye agahigo ko kunyagira Marine FC ibitsindo 6-6 mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda yadukurikiraniye uno mukino
Mu mpira maguru, umera z'icyumweru gishize shampiyona y'icyo cy'ambere mu Rwanda yarakomeje. Imikino yarigeze ku munsi wa 12 kwa gatano habaye imikino ibiri. Ikipe ya Mukura Victory Sport yanyagiye Marine FC bitego 6 byose ku busa kusa z'umuganda y'urubavu. Kusaje ya Kigali Nyamirambo, Gasogi United yanganyije na APR FC ubusa ku busa. Umuyobozi w'ikipe ya Gasogi United Charles Kakoza avuga ko abakinnyi be bitwaye neza nubwo batashoboye kwegukana amanota 3.
Ntekereza yuko twameritaga amanota 3. Yego twadufite imvune nyinshi nibo bonye linye defensive yacu yose yarabakinnyi batari basanzwe bakina ariko na Ferest umwana witwa Mugabe Robert ucinaga numero 3 ushobora kuba udafite nibiro bigeze kuri 50 washoboye gufata umburenga akamugira uruhinja mu kwako yakeza ko Mugabe antuka abantu bamwubahe ni umukinnyi uri tactically fit
uyu muyobozi kandi ashimangira ko ikipe ye ya Gasogi United itakiri ya indi ya kera yabagiharanira kutamanuka mu kiciro cya kabiri
uburyo dutekereza uyu munsi wa none bitandukanye n'imyaka twarimo imbere twari abakinnyi bashaka kumva Premier Division uyu munsi turi ekipe ishaka guhatana no guhindura amateka irimo uyu munsi wa none twa dufite ikintu kimeze nka kashe baduteye ku mutwe y'abanyamakuru byo kuvuga ngo Gasogi na Peri ni urucabana ndashaka mbwira abantu ko tubabajwe no kubatunganyije icyo ni kimwe byari kuba byiza ko dutsindwa kushuko twari kunganya ko twumvaga yuko twebwe iyi match twayijemo tugomba kwitsinda ariko football nuko imeze ntekereza ko na Peri nayo ishobora kuba hiri nayo babaye kuko ntekereza ko mino match byari bikwiye kumwe atsinda undi
ejo ndi kwa gatandatu hawe imikino 3 Ikipe ya Police FC yatsinze Rutsiro FC bitego 2 ku busa kusa z'umuganda y'urubavu kuri stade ya Kigali Nyamirambo ikipe ya AS Kigali yatsinze Kiyovu Sport bitego 4-2 naho Sunrise itsinda Espoir FC bitego 2 ku busa kusa z'Golgota Nyagatare imikino 3 isigaye y'umunsi wa 12 wa championnat yabaye ku cyumweru Etincelles FC yatsinze Gorilla FC igitego 1 ku busa kusa z'umuganda y'urubavu kuri stade ubworoherane i Musanze ikipe ya Musanze FC yatsinze Rwamagana City bitego 3-1 naho Lyon Sport itsinda Bugesera FC igitego 1 ku busa kusa z'ya Kigali Nyamirambo kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 12 ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda ikipe ikiri ku isonga ni Rayon Sports ifite amanota 25 kuri 33 ku mwanya wa kabiri hari AS Kigali n'amanota 23 Kiyovu Sports izari ya gatatu n'amanota 21 ku mwanya wa kane hari APR FC ifite amanota 20 Musanze FC nayo ifite amanota 20 ikaba ari ya gatanu ya gatandatu ni Police FC nayo ifite amanota 20 Gasogi United ni ya karindwi n'amanota 19 ikipe ya munani ni Mukura Victory Sports ifite amanota 17 Gorilla FC ni ya 9 na ifite amanota 17 ku mwanya wa 10 turasanga Etincelles FC na amanota 16 Sunrise ifite 15 ikaba ari ya 11 ku mwanya wa 12 hari Bugesera FC na amanota 18 Rutsiro FC ni ya 13 na amanota 10 ikipe ya 14 ni Rwamagana City nayo ifite amanota 10 Espoir FC ifite amanota 7 ikaza ku mwanya wa 15 ya 16 ari nayo ya nyuma ni Marine FC ifite amanota 5 kuri 36 n'umwe ndabitego 13 tunyarukiye mu kino wa tennis mu Rwanda hagiye kongera kuba irushanwa rya Rwanda Open rizabera ku bibuga by'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro IPRC Kigali irushanwa rizatangira ku mbere y'icyumweru gitaha rikazamara icyumweru hateganyijwe imikino mu byiciro bitatu aribyo abakinnyi babigize umwuga abakina bishimisha ndetse n'abakinnyi bafite ubumuga abakinnyi 150 nibo bazaseruka igikorwa cyo kwiyandikisha kikazarangira ejo bundi kwa gatatu irushanwa rya Rwanda Open muri tennis ryaherukaga kuba mu mwaka wa 2019 yari Claude Munyandinda I Kigali
Akanunga duce tuwa turabangiriye makuru n'ibiganiro twa tubafitiye muri kano gatondo kuri mikoro mu komera Jo Diane ni nahazwe shimira abagize uruhara bose mwitegurwa ya makuru ya mbere ya kino gitondo ku juri ya Amerika muri bo harimo Venusta Shimiyimana yashize hamwe amajwi yacu mwakoze namwe bwe kutwumviriza ndabike bantu ndabifuriza kwandanya muranirwa mu byo byose naho utaha.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.